mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Vuye mu Rusenda gushika kubaroraje ba mbere aho baraka itangurira twasiga amafaranga 2000 wege imbere gato hari yindi kamba urumva bo bacyakurisha amafaranga 4000 kukubera uri mu Burundi.
Uyu ni Pierre Ndayisaba akora mu ibarabara Rusenda Baraka ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Ahavuga ku mafaranga y'umurengera basabwa kuri za bariyeri zishirwaho n'abapolisi n'abasirikare mu kwishyuza amafaranga abanyagihugu n'abashoferi bakorera ingendo muri territoire ya Fizi ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye imenyesha makuru ngaha muri Amerika vyahagurukiye Perezida Donald Trump turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko Perezida asanzwe ari ku butegetsi muri Mali Ibrahim Boubacar Keita ariwe yatahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gice cya kabiri cy'amatora. Ibiharuro bitangazwa n'umurwujeje gutunganya amatora muri Mali byemeza ko Boubacar w'imyaka 73 y'amavuko matora yasubiwemo igenekerezo rya 12 kuno kwezi yaronse amajwi yagera kuri 67.17%. Matora ari ya mbere yari yabaye ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'indwi. Perezida Boubacar yari ukanya amajwi 41 n'ibice 42 ku ijana. Bo batavuga rumwe na we Somalia Sise atahukana amajwi 17 n'ibice 80 ku ijana. Niko guca hatunganya igice cya kabiri cy'amatora kuko atanumwe yari yashikanye amajwi 51 kugira ngo yemererwe ko yatsinze nk'uko bisabwa n'amategeko ya Mali. Perezida Boubacar ari ku butegetsi kuva mu 2013 atore windi manda y'imyaka 5. Abatere ku butegetsi bwiwe bamwagiriza ko kuva mu 2013 atakinini yakoze kugira ngo Mali itere imbere kandi ishobore guhangana n'imirwi iterabwoba itandukanye. Kubwabo yikundira ivyubahiro n'ingendo. Imenyesha makuru biharurwa mu 350 ha muri Amerika kuri no wa kane byitabiriye akamo k'ikinyamakuru The Boston Globe kabihamagarira kwiyamiriza ico bita imvugo n'intambara mbi ya Perezida Donald Trump wa Amerika ihonyanga kubwabo ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Ivyo bimenyesha makuru 350 harimo na The Guardian c'ubwongereza bitegekanya kwandika inkuru y'intangamarara editorial mu gifaransa zerekana ico vyita amakuba ubutegetsi Amerika buri kwegera amenyesha makuru. The Boston Globe kiza camaze gusohora iyo nkuru cavuze ko Amerika iramutswa umuperezida atihanganira ikinyamakuru na kimwe candika ibitaryohera ugutwi kwiwe. The Boston gikorera aha muri Amerika kiti ndugure twamugina ko bwa Trump umunyamakuru adahayagiza leta yiwe acika umwasi w'umunyagihugu nawe. The Boston Globe caha muri Amerika kivuga ko iyo mvugo ya Trump iha intege abo yise abagabo bakomeye nka Vladimir Putin w'u Rusiya na Tayyip Erdogan ya wo muri Turukiya yo gufata amenyesha makuru nk'abansi b'amareta. The New York Times conga hanyene muri Amerika canditse co kivuga muri make kiti ibinyamakuru vyigenga birabakeneye. Perezida Donald Trump wa Amerika akatari gake yagije imyamakuru bimwe bimwe ko bivuga inkuru z'ibihuha bigashikuza amajambo atashimishije umuryango w'umwe bwa Buraya. La dijuki Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 35.31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22 ahandi mushobora kumva ijuki Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubafitiye amakuru atandukanye n'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi harimo ivyerekeye ivy'umwigisha yakoze ikibazo yihinduye umunyeshuri.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cyacu no musituragihera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamashira hamwe adakiranira ibyicaro vya politique muri secteur ya Mutambara iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo bahangayikishijwe n'imipaka barriere ishigwaho na police n'abasirikare mu kwishuza abanyagihugu n'abashofera amafaranga bakorera ingendo muri yo territoire ya Fizi nyene ibindi kwino nkuru turabaza umenyesha makuru juri ya Amerika muri Kongo Vidastengabo
Mu kiganiro umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Mutambara bwana Joseph Apollo Musambia yagiranye n'ijwi rya Amerika avuga yuko abapolisi bakorera mu ibarabara rya territoire ya Fizi ndetse n'abasirikare babangamira abaturage binyuze mu mafaranga y'imisoro bagenda babasaba iyo bageze ku mabariyeri baba bishiriyeho uyu muyobozi avuga yuko abapolisi bakorera mu ibarabara basaba abashoferi batwara imodoka z'abagenzi n'iz'imizigo gutanga amafaranga 5,000 by'amakongomani kuzamura mu gihe abatwara za motivu basabwa gutanga amafaranga 1,000 cy'amakongomani iyo bageze hari amabariyeri societe civile ndetse n'incabwenge zo muri territoire y'Ifiz batangaza yuko ari raporo bahaye umuyobozi wa territoire n'umuyobozi w'intara kivuye amajyepfo raporo yerekana impungenge batewe n'ubwinshi bw'amabariyeri y'abasirikare n'abapolisi yishuza amafaranga ari muri iyi territoire Joseph Musambia agira ati
Kwanza ndani ya sekta yetu ya Mtambala tumewahi kuidentifia umwe 5 barrières zenye zinalipisha watu
pesa muri sekteri yacu ya Mutambara kwa baruye amabariyeri 5 aza yishuza abantu amafaranga kandi amafaranga menshi mu mujyi wa Baraka muri Karinga Nord hari nka za service 10 za leta zose zicaye kugira ngo zibe abaturage ubwiye Nemba Severe Kazimia hari za barrières z'abasirikare dufashe gatanga ugiye Mukela unyuze Simbi hari barrières z'abasirikare
Vile vile kuna bariere ya wajeshi wanakuwa wanatoza pesa.
Ibi byaye mabariere kandi bikaba byemezwa n'abashoferi ndetse n'abamotari batwara ibinyabiziga muri territoire ya Fizi. Uyu ni Ndayisenga Pierre ukora mu ibarabara rya Rusenda Baraka.
Vuye mu Rusenda gushika ku baroraje ba mbere aho Baraka itangurira twasiga amafaranga 2,000. Wege imbere gato yari yindi kamba. Urumva bo bacyakurisha amafaranga 4,000 kukubera uri mu Burundi. Duhomba amafaranga menshi gose cyusanga ku munsi ataki n'ikintu ukora kore usanga VSMA mko murashikana no mu boss usanga ugukorera ubusa usanga mu boss umunyonge ukwezi kumwe cha gukora ku kazi ngo bamuri amafaranga kumba amafaranga aherera mu ibarabara. Tuba duteganijwe yuko turi 12,000 mugabo cyusanga ku munsi 12,000 dakwisangurishe nk'6,000 indwi uko onya kukubera iki kutunyanyasa mu ibarabara.
Kubera iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikugwa n'abapolisi n'abasirikare ndetse n'andi ma service yo muri territoire ya Fizi usanga abashoferi bakorera muri iyi territoire bapakiza abagenzi barenze 50 hejuru mu modoka ari amafuso mu gihe abamotari bo batwara kuri za moto zabo bantu babiri mu kwereme afite imodoka ikora Uvira Fizi
ntabwo dutanga amafaranga ari munsi ya 85,000 cyangwa 90,000 hari niyo mafaranga dutanga muri ya Lagos
muyishura bande na bande
na ma service ni menshi hari abarulaje hari service z'abantu baza ngo ni ba securite hari abandi bita ngo na ba SNC ngo bashinzwe controle ya marme
controle y'imbunda
hari abandi ngo na bashinzwe ibidukikije abona bo turabishura amafaranga hari abantu bashinzwe ngo imigozi y'umwami y'abayobozi ba mwami ya hari makobora hari service ngo ya tourisme
none se niye mpamvu ituma mupakiza cyane abantu mu mamodoka ari yanye abantu benshi kurusha ubushobozi bw'imodoka
impamvu dupakira abantu benshi kurenza ubushobozi bw'imodoka ni bituruka kuri amataxi mvuye kukubwira kubera amataxi mvuye kukubwira yabaye menshi usanga iyo tudapakiye bari abantu ari amafaranga tudashobora kuyabona tudashobora kukuramwo babe n'igikeri cy'ijana kubera kuko nyine amataxi abari menshi
None se nkarandi krizere mupakiramo abantu bangana gute ibikamyo mupakira bangana gute
Muri lande krizere iyo twapakiyemo abantu iyo duhuriranye ari abantu bato dushobora gupakiramo n'abantu 17 ariko mu mafuso urumva ni ifuso ni y'imizigo hanyuma tugapakiramo n'abantu habe n'ijana habe na 60 habe na 70
Kuruwande kumuyobozi wa teritwari fizika wa ya eme yanze kugira icyo avuga kubijyanye n'aya mafaranga asabwa abagenzi n'abashoferi, gusa avuga yuko nimba iki kibazo gihari atavuga ingamba zo kukirangiza kuri radio. Ariko yagize ati
kama barriere kama trakasheri iko kuna mitongo na kamachika na mtaona baadaye.
Ariko nimba ari barriere no guhutazwa hari ingamba zizafatwa kandi muzazibona. Societe civile muri teritwari fizi igaragaza yuko ari nta facteri habwa aba bashoferi nabo motari ndetse n'abagenzi iyo bamaze kwishuzwa ayo mafaranga bo batanze kuri izo bariyeri. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye tukiri muri ako karere ka Kivu y'Amajyepfo neza na neza muri Uvira. Abanyagihugu bo muri ako karere ka mu karere ka Bijombo basaba ubutegetsi bwabo gukemura matati ategwa no gushamirana hagati y'amoko agwirimwo abanyamurenge, ababembe, abanyitu, abafurero, abavira ndetse n'abatwa. Ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Bijombo. Temistocle Mutijima.
Abo bavuga ari kumvikana baturuka mu karere ka Bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'2016 zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri. Hari imitsinda ry'abanyamurenge ryiyise Twirwaneho ndetse n'iryandi moko asigaye ryiyise Bironze Bishambuke, bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke. Imiryango ya Societe Civile ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana yabo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka. Abo bakavuga ko abantu barenga 120 bamaze kuhasiga ubuzima muri make ubuzima bwahagaze aho muri Bijombo, ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara. Bwana Majari wa Kanazi ahagarariye Societe Civile muri teritwari ya Uvira.
Cette situation met la population mal à l'aise. Ya plusieurs
Iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane. Inzu nyinshi zaratwitswe, amatungo arasahurwa, abantu baricwa ndetse benshi baranahunze. Ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri Bijombo. Bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe, ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko nubwo insoresore z'ayamoko zikomeza gushyamirana, ababyeyi bazo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye.
Ababyeyi bahungira hamwe bayo moko ariko abasore bakarwana. Nicyo kibazo gitangaje muri Bijombo. Abo babyeyi bari muri Uvira bamanuka bashoreranye, ufite uwabuzi ihamba gahembura uwundi, munyamurenga gahembura umupfurero, ariko abasore babo bariko barwana. Mbega Bijombo, ababyeyi bose bamako yose ko barahunga abana babo babananiye.
Aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranza ku karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiye mu baturage, ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi, bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta FRDC aho mu Bijombo bafasha mu kwambura intwari izo nsoresore. Ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare, ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo. Bwana Claude Nyamugabo ni guverineri w'intara.
Le gouvernement de la République va prendre les mesures nécessaires.
Guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri Bijombo. Gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo, kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba Bijombo ubwabo badashaka umutekano. Niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi, kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya teritwari. Ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwiye mu tundi turere. Nakwibutsa kuretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano aho mu Bijombo, akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u Rwanda n'u Burundi. Bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneka aha muri Bijombo ndetse no mu tundi duce tugize teritwari ya Uvira. Temistocle Mutijima, ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 93. kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabafitiye inkuru iri kwiranurwanurwa ku mbuga ngurukana bumenya aho tuza kugaruka ku vyerekeye umuyobozi w'ishure yakoze ikibazo mu gihugu c'u Burundi yise ko ari umunyeshure ariko mu kurindira yuko iyo nkuru tuyibashikiriza tubanze tunyarukire mu ikambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania aho ishirahamwe CMDO rishaka gukemura ibibazo byo guhohoterwa ku banyagihugu bahohoterwa bagiye hanze y'ikambi kurondera inkwi muri iyo ntumbero yaronkeje inkwi abatama n'abatamakazi bagera ku 800. Inkuru yateguwe n'umenyeshamakuru ijwi ry'Amerika Nyarugusu James Jovin.
Uwo mugambi wo kuronsa ifashanyo abageze mu zabukuru utanguriye mu nkambi ya Nyarugusu aho abatama n'abatamakazi 400 ari impunzi z'abarundi n'abandi 400 abanyekongo bazoza baronswa inkwi ziharugwa mu biro 36 buri kwezi mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe SEMDO ariryo rigenewe gutanga izo mfashanyo. Iyo rya Amerika ryageze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo batubariye yuko hari haciye ikiringo cy'amezi arenga 5 bataronswa inkwi mugiye kuja gushaka inkwi inyuma y'inkambi ari kibazo gikomeye aho abaturanye n'inkambi bababonye babagirira nabi cyane. Ku bw'iyo ngingo basaba yuko iyo shyirahamwe ryobandanya gutanga izo mfashanyo kibure rikabaronsa ishiga ry'umwuka nk'uko byari biri hambere aho.
Nukuri n'ubu ndashimye mbonye igitangaza cy'ukugira nsubire kuronko no munsi Imana bahezagira iryo ni rya mbere. Hanyuma rero muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka nafashwe n'uyu nsanza shenye akampaka kwinjana hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa nshira ku muziko kuko baduha n'ubushaza bubangutse guteka twatwatsi ndatozenye tungana gutya nkabona burashushe nkarya.
None mu mujyango wawe izi nk'ibiro 36 uje zikoresha mu kiringo cy'imisi ngaha?
Oya ndumwe naho ndumwe mugabo ndazicana ndashana nyene nta misi rujyanze rucana. Oya ntirumara ukwezi.
Niki none wobwira iri shyirahamwe ritangiza inkwi kugira rije ritanga inkwi zikwi kumara kwezi kose
bo twongera huko inda ntijye ubusa. Yego inda ntijye ubusa nuko turajya
uyu munsi mbonye igitangaza kuko ntenahoranga nabari mutenderi none mbonye uko ingaho uno munsi nenda bashimiye mugo nuko bambaye agati kamwe tatomara kwezi naye handi naho nahimye hanyuma isigaye navyo nuko za kumara turondera ngimbabura nuko nocana gire kirisa
n'ubutumunya baki none woha irishira hamwe SEMDO kugira rizira bahaye imfashanyo zikwiye
bomba bampana gasafuriya ndekamwe kuko ndagasafuriya ngira urabona ndi mushashe navuye mutendere bampana bakampana gasafuriya kandi n'agafaranga
hariya mu nkambi ya mutendere iyo wahora barabaronse inkwi kibure mwaza kuzishaka inyuma y'inkambi
imutendere barampa inkwi bakampana n'intu z'amafaranga yo gusumisha none rero nagomba naho urabona naje bone umuryango ato umuryango n'ibanzanye nga none nagomba rero nama yuko mumfasha rero
iyo rya Amerika ryongere kugera na bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha basokuru n'abanyogokuru babo kwikorera izo baronkejwe n'iryo shyirahamwe mu bisanzwe abo bana nibo bagenewe igikorwa cyo gusenya batubariye isanganya bahura nazo.
Nk'ubu twebwe kubera dufise atumuvise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli iyo ngiye hari igihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kumfata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma nababaye nabaye nabi.
None wiyumva gute kubona iri shyirahamwe ribanza kubaronsa inkwi aba batama n'abatamakazi kubera twumva yuko izo zari abaronsa urukwezi?
Nk'ubu turanezerewe kuba tuzirose mugabo naho tunezerewe n'izi gihe gito nk'iminsi ibiri gusa tuzoba twongeye gusubira muri rya pole.
Ni kihe none wabwira amashyirahamwe kubwira abaronse inkwi zokwira kumara ukwezi kose?
Byoba byiza badufashije bakaduha nk'amagesi canke izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twokwirinda izo mpanuka zibera mu ipole.
Twahora tuganira tukatorora naho nyene twari turakungorane kuko ari kugenda ugasanga urafashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi.
Urakoze cyane.
Na mumwize neza cyane bose.
Umuserukizi w'ishyirahamwe SEMDO bwana Makali Gamba yabwiye iryo rya Amerika ko batanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi ku bageze mu zabukuru muri uku kwezi k'umunani kandi bazobandanya bazitanga rimwe buri kwezi mu kiringo cy'imyaka ibiri.
Katika kuhakikisha zoezi letu ikikamilika na ukamilifu wake.
Ahagira ati uwo mugambi dutanguye gukora nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi kandi murabona yuko atane nguvu bagira zo kujya gusenga dukeneye kubona yuko babayeho neza murazi yuko kujya inyuma y'inkambi ari ikibazo gikomeye muri iyi minsi ikindi Makali Gamba yavuze yuko yoshyira hamwe ritanguye uwo mugambi wo kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugabanya impanuka bahura nazo iyo bagiye gushaka inkwi inyuma y'inkambi inkwi ni ikibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania rimwe na rimwe hari abasangwa bapfiriye mu mashyamba bagiye gushaka inkwi nk'uko byagiye bitangazwa muri za raporo zinyuranye z'amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi zo muri Tanzania Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini igi Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenye
cha bijya biranuga nuko kwa rivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
eka sivyo dupinge utangike
mupinga umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nkuko rero nari nabimenyereye nkitangura uno munsi turagaruka ku muyobozi w'ishure ry'imyuga ya Buterere Benjamin Manirambo nayigize umunyeshure akora ikibazo cha leta giburenganzira abanyeshure bwo kuja muri kaminuza y'u Burundi utubazo ni twinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ati mbega yemwe uyo muyobozi hindiye umunyeshure kugira ngo ashike kuki hari nabagenda bemeje yuko uyo muyobozi ari kwakorera ico kibazo umusirikare yari Amison muri Somalia yamwemereye agafanta mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse cishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi araducukumburira
nubwo ubutungane buherutse gucira urubanza Benjamin Manirambona abatari bake baribaza imvo zatumye uyo muyobozi w'ishure ry'imyuga rya Buterere yari yambitse umwambaro w'abaregwa biwe akaja gukora ikibazo cha leta hamwe nabo hari imvo zitatu abantu bibaza ku mbuga ngurukana bumenyi Iya mbere nuko yoba yashatse kwereka abanyeshure biwe kugira ngo batore ikibazo gucyo ishure yararongoye ntiyugagwe ni mu gihe iryo shure bivugwa ko riri muyo umushikiranganje w'indero yari yaragabishije mu yazokugagwa hamwe adashikanye ibice 30%. Iyindi mvo ni yuko yoba yariko akorera amafaranga mu kwereka umunyeshure atavuzwe izina Ariko ishikwe imbere kuruta izindi nuko yoba yari kakorera umusirikare muri kino gihe ari kurangura ubutumwa mu gihugu cha Somalia uwo nawe bivugwa ko yoba yarize kuri iryo shure mu mwaka uheze akagarukira mu mwaka w'12 kubw'ubwo butumwa bisigura ko atakurikiranye inyigisho zo mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye nubwo yari karakoregwa ikibazo aha bantu bakibaza bati mbega uwo yiga amashure yisumbuye ari umusoda canke ari umunyeshure ashima kuyaciriza hagati kuko yarazi uko azobigenza ikizwi nuko Benjamin Manirambona nyene gufatwa mu caha yiyemereye imbere y'ubutungane ko yari kakorera ikibazo umusirikare ari Somalia azwi ku izina rya Simbananiye Firme uko biri kose umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba n'umwigisha muri kaminuza Renevat Irambona abona ko uwo muyobozi ashobora kuba yarafise ingorane ikomeye kugira ngo ashobore gushika ku busuma nk'ubwo
ivyo yakoze ni ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba byari bikenewe nyene ko umuntu yicara akavyumviriza akamubwira igituma yabikoze akamubwira ngira ngo nibimugoye vyamugoye kugira ngo ashike kuri urwo rugero w'ubusuma ntangere kuko ni ibintu mbonomengo ni baragose ko umurezi aja kwiba akiba afise nabana hetse akaba ari ngaho nyene akaja muri abo bana akiba barabana bari kumwe kugira ngo ashike kuri ico kintu habwije kuba hariho ingorane ihambaye iyo ngorane rero niyo nk'abantu bajijwe inyifato nka twebwe baba kwiye kumviriza agashobora kubisigura
twibutse ko Benjamin Manirambona ubutungane bwamuciriye igihano cyo gufungwa imyaka 5 n'imyaka 10 adakora akazi ka leta bamwe mu bigisha bavuganye n'ijwi rya Amerika ntibashimishwa namba n'ico gihano bavuga ko yarakwiye igihano kirutaho kuko yatesheje agaciro abarezi muri rusangi kandi ko bisubiza inyuma indero icyo bamwe n'abandi babona batashimye kuvugira kuri mikro nuko ashobora kuba akingiwe na bamwe mu bafisi igihagararo mu nzego za leta hamwe no mu mugambwe uri ku butegetsi mbere hari nababona ko ashobora no kurekugwa n'ico gihano ataragiheza nkuko hari uwo bimaze kugaragara ko ni mu gihe abamwegereye bavuga ko yarasanganywe bourse yo kuja kubandanya amashure yiwe mu gihugu cy'u Burusiya kubijanye n'amashure yize Benjamin Manirambona arangije amashure y'indera bigisha NS amakuru tubandanya dukura mu bamwegereye avuga ko yaciye abandaniriza muri kaminuza y'umuco mu gisata cha informatique Inkuru y'uyu muyobozi yavuzwe ko vyinshi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko bisanzwe turabasomera bimwe muri byo tutavuza bavyanditse duhere kuri uyu yanditse mu gifaransa tubivuze mu kirundi agira ati murabona aho igihugu kigeze nta kuba hakaranga mutima kumwuga namba umuyobozi w'ishure atera intega abana mu bujuju bandanya muzombwira ivyo ari byo uyu nawe ati nibace batabura kajya ka diplome kiwe kuko wenyene ubwiwe ntazi cyari hama bace bamurunga ikatahe kumufunga sigihano cyo hari n'uyu agira ati wewe yashatse gukingira ishure giwe kugira ntakugwe mu buyobozi nkuko umushikira nganje yari yabivuze daba rero ingingo z'igihuti huti ico zivyara tubandanye n'uyu agira ati oya n'ukuri iyo ngingo yo gufungwa ni ukuri ariko igihano ni gito cyane yarakwiye gufungwa uwo guherayo kugira ngo bitume nabandi batokubahuka kubikora uyu nawe asa n'umwunganira ati yakubiswe inkoni ngufi na iyo myaka bamuciriye adakora hari nafa badakoreye leta kandi bakabaho muzotangara yidegembya vuba uyu we yanditse abaza ati mbega boba barasuzumye uko amagara yiwe yo mu mutwe yifashe uyu nawe aritwengera ati ha 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 yaradukojeje isoni ntabindi tugarukirize kuri uyu yanditse ati ndabira ingene bibabaje gutora umuntu zeza amabanga ukamugira umwizigigwa wishimikije ibintu bidafashe ngo ari mu mugambwe n'ibindi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakoze cyane kuducukumburira iyo nkuru y'umuyobozi yihinduye umunyeshure akora ikibazo ca leta uko bizoza birakurikirana tuzobabwira imbere yuko dusezerana mukanya tubibutse bimwe bimwe mu byo twababwiye na cane cane makuru agezweho harimo yuko perezida Sanzo ari ku butegetsi muri Mali Ibrahim Boubacar Keita ari yatahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gice ca kabiri c'amatora ibiharuro bitangazwa no mu rwujeje gutunganya amatora muri Mali byemeza ko Boubacar w'imyaka 73 y'amavuko matora asubiyemo igenekerezo rya 12 kuno kwezi yanonsa amajwi agera kuri 67 n'ibice 17 ku ijana matora ari ya mbere yari yabaye ku itariki ya 79 z'ukwezi kw'indwi perezida Boubacar yari yatahukanye amajwi 41 n'ibice 42 ku ijana ubu batavuga rumwe nawe Somalia Cisse atahukana amajwi 17 n'ibice 80 ku ijana imenyeshamakuru biharurwa mu 350 muri Amerika kuri wa kane byitabiriye akamu k'ikinyamakuru Chunga muri Amerika do Boston Globe kibahamagarira kwiyamiriza ico yita imvugo n'intambara mbi ya Perezida Donald Trump wa Amerika ihonyanga kubw'ivyo bimenyesha makuru bwigenge bwabo ivyo bimenyesha makuru 350 harimo na The Guardian c'ubwongereza bitegekanya kwandika inkuru y'intangamarara editorial mu gifaransa zerekana ico vyise amakuba ubutegetsi bwa Amerika buriko bukwegera amenyesha makuru do Boston Globe kiza camaze gusohora iyo nkuru cavuze ko Amerika iramutswe mu perezida atihanganira ikinyamakuru na kimwe candika ibitaryohera gutwitwiwe do Boston Globe kiti kubwa Trump nyamakuru adahayagiza leta yiwe atace ku mwansi wiwe agaceka n'umwansi w'abanyagihugu nuko rero ncute bakunze mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Innocent Kimenyi yashize amajwi hamwe hamwe na ingenieur Thomas yamfaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye muranigwe mu banyu no mu vyanyu.